nzoririmbira umucunguzi wanje, ndirimbe urukundo rwe rutangaje yankunze. Yababarijwe ku musaraba mubi kugira ngo ambohore umuvumo. Nimuririmbire umucunguzi wanje. Yancunguje amaraso yiwe, ku musaraba yaratanze ikiguzi kugira ngo ndonke imbabazi. Yararishe umwenda nari mfise kandi arambohora. Nzovuga hose iyo nkuru, ukuntu yankijije nari narazimiye mu rukundo rwiwe n'imbabazi zose zitagira urugero. Yantangiye impongano abinezererewe. Nimuririmbire umucunguzi wanje. Kubw'amaraso yiwe yarancunguye, ku musaraba yaratanze ikiguzi kugira ngo ndonke imbabazi. Yararishe umwenda nari mfise kandi yarambohoye. Nzohimbaza umucunguzi wanje mukundwa, ubushobozi bwiwe butanga intsinzi. Nzobivuga hose ukuntu ama intsinzi ku cyaha, ku rupfu na kuzimu. Nimuririmbire umucunguzi wanje bw'amaraso yiwe yarancunguye, ku musaraba yaratanze ikiguzi kugira ngo nshobore kubabarirwa. Yarandihiye umwenda nari mfise kandi yarambohoye. Nzoririmbira umucunguzi wanje, n'urukundo rwo mu ijuru yankunze. Yankuye mu rupfu angeza mu bugingo. Kugira ngo nzobane nawe, we umwana w'Imana. Nimuririmbire umucunguzi wanje, bw'amaraso yiwe yarancunguye, ku musaraba yaratanze ikiguzi kugira ngo ndonke nshobore kugirirwa imbabazi. Yararishe umwenda nari mfise kandi yarambohoye. Nimuririmbire umucunguzi wanje bw'amaraso yiwe yarancunguye ku musaraba, yatanze ikiguzi kugira ngo ndonke imbabazi, yararishe umwenda nari mfise kandi yarambohoye. Bendeta bakundwa na basiki bacu mu mwami wacu, ndabaramukije n'igishika cinshi kandi ndabahaye ikaze muri kintu gikorane gica ku murongo rukana bumenyi kibiriraho. Uno munsi turaza kuvuga ku bintu byinshi. Uno munsi twibuka na cyane cyane jewe twibuka wa kabiri ndamukiza 1962, kandi haheze imyaka 62 kuvaho umwami ampamagariye n'ijwi ryumvikana, maze akama igikorwa, akantuma kuvuga ubutumwa no gukwiragiza ijambo ryiwe. Kuvuga rero uno munsi twibuka wa kabiri ndamukiza 1962, kandi dutereje akajisho inyuma turashimira Imana ibintu byinshi, imyaka myinshi aho umwami yadufashije akaduhezagira kandi akagira ibyo adutegeka gukora. Hari ibyo yamye atubwira buri gihe. Hanyuma kandi uyu munsi turahimbaza isabukuru igira 50, haheze imyaka 50 uyu munsi twinjiye icese ino nyubakwa dusengeramwo. Mugimbo 1974 ku mpera z'iyinga ya mbere yandamukiza uwo mwaka niho twashikanira umwami wacu ino nyubakwa dusengeramo. Shaka kuvuga yuko hano hari bibanza 556 byo kwicaramwo, kandi umwami wacu yamye yitaho ibintu ku buryo akenshi byama birimwo ababyicayemo, ibyo bibanza byama bifite ababyicayemo, kandi bikaba ngombwa ko dukoresha izindi nyubakwa ziri hano, dushizemo n'icumba cy'uburiro kugira ngo dushobore kuraza ababa baje kumviriza ijambo ryera ry'Imana. Je ubwanje nk'uko mubizi haheze iminsi nkwije imyaka 90, kandi ndashimira cyane Imana kubona yararongoye kandi kayobora ibintu byose kuva mu ntango. Uno munsi kumwe na mwenda tabor ari nawe aza gusoma imirongo muri Bibiliya, turaja kurabira hamwe kahise mugimwaje 1958 mwenda tabor niho yarari igihe nahindura ngasobanura nshira mu Kidagi ubutumwa bwa mbere bwa mwenda tabranam, kandi kuva ico gihe twaragendanye nayo mwenda ata mu nzira y'umwami wacu kandi twarakoreye umwami wacu. Gutyo benda tarabasiki bacu bakundwa, turaja kwifashisha gato turaza kufatira gato kwibango ry'ubukozi ku bukozi bya mwenda tabranam ari nabwo umwami wacu yakoresheje mu buryo budasanzwe. Ndashobora kuvuga hano nkavuga nti narumvirije nongera ndasoma ejo hahise narongeye gusoma ndongera ndumviriza ibice 22 vy'igitabo cy'ibyahishure Yohana, kandi naratangaye narakozwe ko nibintu vyinshi bidasanzwe vy'indenga kamere Yohana yabonye yongera rumva igihe yari mu kizinga cha Patimo, kandi yarashoboye kuvyandika. Yarabonye wari yicaye kuri ya ntebe, kandi yarabonye umwagazi w'intama aje gufata igitabo cha bimendwi matanije cha gitabo agikuye mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Ni kangahe Yohana yavuze baba kuri 24? Ni kangahe yavuze kuri vya binyabugingo 4? Ni kangahe yavuze ibintu abantu baca ko birenganira batabiciye nikanda? Hanyuma hachaza kandi vya bihendwe vyishengero na bimendwe matanije cha gitabo. Ndushaka kubiteba ko uno munsi ariko uburyo Imana yakoresheje mwene data Branham ntibusanzwe. Hanyuma igihe kigeze kwa gatanu gushika kwa 11 Kigarama 1960, harageze ko avuga kuri kubihendwa ibyishengero yabivuze kubyeterwa ibyarungikiwe ibihendwa ibyishengero yabivuze abihishuriwe. Hanyuma hake haza wa 17 gushwa kwa 24 Ntwarane 1933, aho mwe data Branham yategekwa akabwirwa yuko bimwe ndwimatanije cya gitabo bigiye kugurugwa. Kandi twese turazi yuko yabwiwe yuko abwirizwa kuzana ubutumwa buzokwitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Bendata n'abashiki bacu, bene data bo ku ntango mu ishengero rya mbere, yaba Petero, yaba Yohana, yaba Yakobo, bose bariboneye ibintu bidasanzwe by'indenga kamere bari kumwe n'umwami wacu. Kuva ku ntango y'ishengero ryo mu isano rishasha, ibintu bidasanzwe, ibintu by'indenga kamere vyarakoretse. Ariko ivyahishuwe byose ku kizinga cya Patimo, ivyari bigiye gushika haza amajuru masha n'isi nsha, no kubona ko mu gihe cyacu ko Imana yari yifise uvugishwa nayo uwo yashobora guhishurira byose. Ese ukuntu twategerezwa gushima, ese ukuntu twabwirizwa kubishimira Imana. Ubu rero turajya gusoma imirongo mikeya yo muri Bibiliya, naza gusaba mwenda tabo abikore. Dusome, reka dusome Matayo 24, Matayo 24 umurongo wa gatatu. Matayo 24 umurongo wa gatatu. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Bendata n'abashiki bacu, hano turafise turabona ibibazo bitatu, kandi turashimira Imana by'ukuri kubona bino bibazo vyararonse inyishu. Isezerano rya mbere ryashitse mu mwaka wa 70 uhereye ku kuvuka kwa Yesu Kristo, igihe Yerusalemu, igihe gwa rusengero rwasamburwa. Icyo cyari kibazo cya mbere, kandi inyishu yari ingo, inyishu yari uko atazosigara ibuye rigeretse kurindi. Kandi ivyo vyashitse mu mwaka wa 70, mu mwaka wa 70 hari uhereye ku kuvuka kwa Yesu Kristo igihe hasambugwa. Ariko ikibazo kigira kabiri n'igikurikira, kandi ikimenyetso cyo kugaruka kwawe kizoba ikihe? Hanyuma duca dushika mu gihe cyacu, aho vyose ivyavugishwe vyose ibizoshika imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi vyose vyaravuzwe kubibwirizwa kuba inyuma y'ukugaruka kwiwe gusha kwiherezo no gusha kwiherezo. Bisaba yuko gusa musoma muri Matayo 24, aho ibintu vyinshi vyanditswe, canke mugasoma muri Luka 21 n'imirongo itandukanye muri Bibiliya ivuga ku bizoba imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Bendata n'abashiki bacu, nitwebwe nitwicaye ku birenge vya Gamaliyeli canke umunyabwenge w'ivyanditswe runaka, ariko twicaye ku birenge vya Yesu Kristo umwami wacu, ari nawe avugana natwe abicishije mu ijambo ryiwe ryera, kandi akatumurikira ku bintu vyose. Ijambo ryiwe ryonyene niryo kuri. Dushaka gusa kumva ico ashaka kubwira amashengero, na cyane cyane twebwe muri kino gihe. Muri kano kanya tubananye dusome rero, dusome muri Luka 21 umurongo wa 28. Luka 21 umurongo wa 28.
Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch.
Ariko ivyo ni vyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Dushimire umwami wacu kubw'ivyo. Dushaka kurabira hafi kwitondera ibimenyetso vy'ibihe, ibimenyetso vy'igihe cy'iherezo. Kandi ibyo bintu byose nivyashika, tubwirizwa kuzoraramura imitwe, kuraramura imitwe, kuko tuzi yuko ubucunguzi bwacu bwegereje, bwira gushike. Turegereje cyane rwose ukugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ariko twirinde aho tugeza muri vyose, dukore uko dushoboye maze dushobore gutegurwa muri twebwe, kugira ngo tuzobe twiteguye aho umwami wacu azozira. Kandi gutyo muri mwese bishobore gushika, tuzobe mubagize ishengero mugeni, kandi tuzobe twiteguye aho umwami wacu azogarukira, kugira ngo tuzojane nawe mu bwiza bwo mwijuru. Kandi ndizera yuko ivyo bigiye kuba vuba. Tubandanye dusome mu byahishuriwe Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Dushimire umwami kubw'ivyo. Yarungitse umumarayika wiwe kugira ngo ahishurire umugurano wiwe Yohana ivyari bigiye gushika vyose. Kandi aha niho tubona rino jambo rivuga ngo kugira ngo yereke abagurano biwe, ni ukuvuga abakozi b'Imana nyakuri, abo umwami yahamagaye by'ukuri, abo umwami yashizeho kugira ngo babwire abantu b'Imana icyo mwemu ashaka kubwira amashengero muri kino gihe. Kandi umwami yaranavuganye nanje nk'umukozi wiwe, nk'umugurano wiwe. Yavuganye nanje umuntu muto cyane mu batewe iteka ryo gushobora kuvuga no gukwiragiza ijambo ryera ry'Imana kandi ry'igiciro, mukumbwira ngo mushumba wanje, mukozi wanje. Nicyo gituma kandi yamishuriye vyose bijya bintu vyose yahishuriye Yohana ku kizinga cya Patimo, nanjye yarabinyimbijuriye gushika ku gice cya nyuma no gushika ku kintu cya nyuma kizoba. Kandi turabishimira Imana yarungitse umumarayika wayo kugira ngo yereke amenyeshe umukozi wiwe, umugurano wiwe Yohana, ibibwirizwa kubwirwa abakozi b'Imana, abagurano b'Imana. Kandi turashimira Imana kubwo guhishurwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Tubandanye dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 20, umurongo wa 27. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20, umurongo wa 27. Kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'Imana yagabiye vyose. Nanze ndashobora kuvuga gutya nyene. Sinacishije iruhande na gato kuvuga iby'Imana yagabiye vyose. Ibintu vyose biri mu bigize igikorwa cy'ubucunguzi navyo narabishizemwo mu byo navuze. Vyose ivyabaye ku bwacu ku musaraba i Golgota, imbabazi zishitse, ubucunguzi bushitse, ubuzima budashira, ivyo twahawe n'Imana muri Kristo twaravyemeye, vyarakoretse mu buzima bwacu kubw'ubuntu. Uguhindukirira Imana, ukuvuka ubwa kabiri, uguhinduka basha mubatsi wa mwemu yera, uburongozi bwa mwemu yera, ivyo Imana yateguye vyose twarashoboye kuvyibonera mu buzima bwacu kubw'ubuntu. Kandi twabihawe kugira ngo natwe noneho duheze tubibwire abandi. Nanjye rero ndashobora kuvuga yuko nashoboye kuvuga iby'Imana yagabiye vyose. Kandi ab'Imana bose baravyumva, barumva, baratega ugutwi, bakumva ijambo ryera ryahishuwe muri kino gihe mu mahanga yose, mu ndimi zose, no mu bihugu vyose. Umwami wacu abishimigwe. Tubandanye dusome Abikorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18. Abikorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ndasoma umurongo wa 17. Nuko muve hagati ya ba bandi mubitandukanye ko nikoraho agize. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Umwami wacu abishimigwe. umuhamagaro wo gusohoka ngo nimwitandukanye, nimubitandukanye ko ntihagire ikintu na kimwe mukora ko gihumanye. Uyu niwo muhamagaro wa nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu, kugira ngo dusohoke mu nyigisho zose, mu migenzo yose n'insobanuro z'abantu zose, dusohoke mu madini yose, twitandukanye kandi tubeho ubuzima bwerejwe umwami wacu. Kuko nk'uko umukwe yari ijambo ritagira gasembwa, ritagira karohe ryambaye umubiri, ni nako umugeni ategerezwa gusangwa ari mu ijambo ry'Imana, atari mu nsobanuro z'abantu, ariko mu ijambo ritagira gasembwa, ritagira karohe kandi ryera. Kandi burya amaraso atagira gasembwa kandi yera niyo asese ku bwacu. Byose byarashitse kandi twakitse abantu bumvira, maze turitaba umuhamagaro, dushirwa ku ruhande kugira ngo twumve gusa muri kino gihe ivyo Uhoraho Imana ashaka kubwira amasengero abikishije kuri mwe mu wiwe. Tubanaye dusome umurongo wa 18. Kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, ni kuhoraho ashobora byose agize. Dushimire umwami kubw'ivyo. Rero icya mbere ni umuhamagaro wo gusohoka, ni ukwitandukanya, hanyuma isezerano, hanyuma ngo nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, nimukurikire inzira zanyu mu kutumvira Imana, hanyuma ngo muvuge ngo jende umwana w'Imana. Oya, igihe kirageze cyashitse aho tubwirizwa guheba inzira z'umuntu ku giti ciwe, maze tugakorera umwami twitandukanije. Muri cyo gihe rero, igihe ibyo nivyakoreka muri twebwe, niho Imana bizoyihimbara kudufata nk'abahungu bayo n'abakobwa bayo, bazosangwa bari mu kugomba kwayo, kandi bakazoshobora kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Tubandanye dusome Matayo 17 umurongo wa 11. Matayo 17 umurongo wa 11. Arabishura ati, Eliya azoza koko, aroranye vyose neza. Umwami wacu ashimwe. Turamaze gusoma kandi turasubiramo uyu murongo wa Bibiliya inshuro nyinshi. Nk'uko Eliya yarungitswe kugira ngo akoranye abantu b'Imana ku musozi Karumeli, kugira ngo bashobore gufata ingingo, kugira ngo ntibaje baratambamira iburyo n'ibumoso bava aha baja aha, ariko ngo bashobore kugarukanwa ku Mana, ni nako byagenze muri kino gihe cacu. Imana yarashoboye gukoresha mwene Abraham kugira ngo agarukane abantu b'Imana ku Mana. Izina ry'Uhoraho rishimwe. Tubanaye dusome. Reka rero dusome mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 21, ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 21. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushika, rikwiye kumugumya gushika ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. bendata bakundwa n'abasiki bacu nimwibaze mu butumwa bugira kabiri Petero yavuze haizi imyaka 2000 Petero yarongorewe kuvuga kwandika wenyene aravuga ati mwari kwijuru rikwiye kumwakira gushika kubihe vyo gusubira guhindura ibintu byose bisha ivyo nkuko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere byose bitegerezwa gusubizwa mu kibanza cyavyo bikagarukanwa kandi ivyo biriko biraba muri kino gihe mwisi yose abana b'Imana bukuri bose barahevye ivyumviro vyabo bwite barahevye inzira zabo bwite barahevye insobanuro zabo bwite ubu bizera gusa ivyo Imana yanditse mu ijambo ryayo ijuru ritegerezwa kumugumya we umwami wacu gushika mu gihe cyacu aho ibintu byose bizororanywa neza kandi bigakoreka mu buzima bwacu umwami wacu ashimwe kubwivyo tubanaye dusome tusome Yohana 14 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Yohana 14 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Reka nsome umurongo wa kabiri Imuhira kwa data hari amazu menshi Yaba atariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu Ngiye kubategurira ahanyu Umwami wacu ashimwe Amaze gushitsa ubucunguzi yaciye aduga kugira ngo adutegurire ikibanza Kandi rero turasoma mu murongo ukurikira yuko azogaruka Nibyo yasezeranye kugira ngo atujane iwe bendata n'abashiki bacu igihe cyashitse kandi turashimira Imana bivuye ibyina mu mitima yacu ko ino mirongo ya Bibiliya yose ari twebwe nyene ibwira ndagusabye usome murongo ukurikira kandi usome murongo ugira gatatu kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe abe ariho muba umwami wacu ashimwe ikibazo kigira kabiri cyari kigikurikira ngo ni kiye kizoba ikimenyetso cyo kugaruka kwawe twamaze gusoma imirongo muri Bibiliya ngo aguma mwijuru gushikaho byose bizororanywa yagiye kudutegurira ikibanza kandi azogaruka ukugaruka k'umwami wacu kwaravuzwe mu mirongo myinshi yo muri Bibiliya haba mu Bitesalonike ba mbere igice cya kane haba mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 guhera ku mirongo 51 no mu yindi mirongo yo muri Bibiliya turabona neza ivyo kugaruka k'umwami wacu ariko nimwibaze ukuntu bino bintu ari byiza inyuma yo kuducungura inyuma yo gushitsa ubucunguzi yaduze mwijuru kugira ngo adutegurire ikibanza rero azogaruka kugira ngo atujane mu bwiza bwo mwijuru kugira ngo aho ari abariho natwe tuba yabanje kuza aho turi twebwe kugira ngo natwe dushobore kuzoja aho ari Tushimire imana yacu. Tubandanye dusomere muri Matayo 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose maze umuherezo cyuza. Amashimwe abaye umwami wacu. Ubutumwa bwiza bw'agakiza nk'uko bwavuzwe mu ntango butegerezwa gusubira kuvugwa ku iherezo imbere y'ugarwa kwa Yesu Kristo, bukabwigwa amahanga yose n'indimi zose, hanyuma hakaza iherezo. Imana yarongoye ibintu ku buryo yakoresheje mwenda z'Abrahamu kugira ngo atugarure ku ijambo ry'intango, ku ijambo ry'inkomoko, ku butumwa bwiza bw'Imana bw'agakiza. Kandi umwami yarashoboye kunkoresha ku bw'ivyo nyene inyuma yaho mwenda z'Abrahamu atahiye mu bwiza bwo mu ijuru, kandi ashobora kubivuga ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibirenge byanze byakandagiye ibihugu 169, kandi narashoboye kuvuga ubutumwa buvuye ku Mana bw'agakiza mu isi yose, kandi aho ntagiye je ubwanje ubutumwa bwo bwaragiyeyo, ku buryo dushobora kuvuga ko kino cyanditswe, dushobora kuvuga tuti kino cyanditswe kirashitse imbere y'amaso yacu. Kandi umurongo wa 6 w'ivyashura na 14 nawe urabishimangira ko ivyashura na 14 umurongo wa 6 hano haravuga ngo ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira buzobwirwa amahanga yose, amoko yose. Ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira. Haleluya, umwami wacu ashimwe. Turashobora gusemerera n'ijwi rirenga tukabwira isi yose tuti uno munsi mu gihe cyacu kino cyanditswe cera, iki gikorwa kidasanzwe cyarashikijwe imbere y'amaso yacu. Izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rishwe hejuru. Dusome umurongo w'indwi Mariko igice cy'ingu murongo w'indwi Mariko indwi umurongo w'indwi basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Iri jambo naryo ritegerezwa kudushika ku mutima. Ntiribwira twebwe ariko ribwira abo bose baca kubiri y'iby'Imana yasezeranye kandi rikirakora. Barasenga gusa rya sengesho data twese mu mashengero yose, mashengero yigenga, mu madini yose. Bakavuga ngo kugomba kwawe gukoreke, ariko ibijanye no kugomba kw'Imana nta uvyitayeho na gatoyi. Barabisubiramo gusa mu masengesho basenga, umwe wese akurikira inzira yiwe. Umwami yari yaravuze ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Ari naho hava ugushimangira kuri kino kintu ngo garuka ku ijambo, kugaruka ku ijambo kugira ngo dushobore gusengera mu mwemu no mukuri, atari muri ya matazirano yose n'inyigisho z'ibinyoma. Oh, ewe mana nudufashe ku bw'ubuntu bwawe. Tubandanye dusome Yohana 4 umurongo wa 23. Yohana 4 umurongo wa 23. Ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo.
Amen.
Amen. Amen.
Oh,
isukuna ari byiza. Benda turashiki bacu turashobora byukuri gushimangira kuri kino kintu kandi tuzi neza tudakekeranya yuko igihe kirashitse, igihe cyashitse aho abasenga bukuri bazosengera Imana mu mwemu no mukuri. Kandi ukuri ni jambo gera ry'Imana. Kandi twebwe twizera rino jambo gera ryahishuwe ry'Imana kandi tukaba turi vyabo na vyivyo Imana iriko irakora muri kino gihe. Tukaba turiko turabona ivy'Imana iriko irakora muri kino gihe, turashobora gusenga Imana mu mwemu no mukuri. Izina ry'umwami wacu rishimwe. Tubane dusome. Reka dusome muri Matayo 4 umurongo wa 4. Matayo 4 umurongo wa 4.
Er aber gab ihm zu
antwort. Aramwishura ati: Vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Arindi rimwe hano hari kintu gishimangirwa ko ni ijambo ry'Imana, atari umutsima wo ngaha ku isi, wo ngaha mu buryo bw'umubiri, ariko umuntu akabeshwa mu buryo bw'imwemu n'ijambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'Imana. Oh, ese ukuntu dushima Imana ku bwa Bibiliya, ku bw'isezerano rya kera no ku bw'isezerano rishasha. Turashimira Imana ku bwa buri jambo kandi tugashobora kugenda nkuko rivuga, tubeshejweho na buri jambo ryose. Nuko dusome byajoro hano igice cya kabiri, byajoro hano igice cya kabiri umurongo w'indwi. Uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kujya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Ibi navyo biri mu bigize cyangwa biri mu bisigura ko Imana yugurura amatwi yacu kugira ngo twumve gusa icyo mwemu abwira amashengero, kugira ngo dushobore kuba mu mugwi w'abanesheje, tube muri wa mugwi w'abanesheje bamwe bazoba biteguye aho Yesu Kristo azogarukira. Oh, ese kuntu dukwiye gushimba kuri buri jambo. Tubandanye dusome. Some umurongo wa nyuma muri Bibiliya, ibyasho Yohana igice cya gatatu umurongo wa 21. Ibyasho Yohana igice cya gatatu umurongo wa 21. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Bene Data bakunda n'abasiki bacu, ndabasavye nimusubiremwo musome imirongo yose ya Bibiliya. Iyo twavuze kuno munsi niyo tuzovuga ko mu minsi iza ari na mirongo izocika ukuri mu bugingo mu buzima bwacu bw'uburyo bw'impwemu. Imana yarakoze ku buryo ibintu byose bigaruka mu kibanza cyabyo imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Umuhamagaro wo gusohoka, kwitandukanya, kujya ku ruhande, gushyirwa ku ruhande, byose bibwirizwa gukorwa kugira ngo tuzobe twiteguye aho umwami wacu azogarukira. Kuko byanditswe ngo muri Matayo 25 umurongo w'icumi haranditswe ngo abari biteguye binjira nawe mu mazimano y'ubukwe maze urugi rurugagwa. Imana iduhezagire twese. Ndabasabye mutahure ibyo natanguriye ko kuvuga. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri jewe. isabukuru igira mirongo itanu, isabukuru igira mirongo itanu yo kwinjira icyese iyi nzu y'Imana, ahantu havugiye ubutumwa ibihumbi n'ibihumbi, ubu naho bukaba buriko burumvirizwa n'abantu bo mu mahanga yose n'indimi zose, bwa butumwa buca ku murongo ngurukana bumenyi gatatu mwiyinga. Hanyuma rero ubuntu wa kabiri ndamukiza igimwece cyane 32, imyaka 62 iraheze ndi mu gikorwa cy'umwami wacu, kandi ntacyo nirwa ndahubura, ntacyo mfite cyo gukosora cyanke ngo ngire icyo nsubiramwo. Icyo nakoze gusa kwabaye kuvuga ugutangaza ibiri mu byanditswe vyera, kandi uko niko ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira bwashoboye kuvugwa bubwigwa amahanga yose n'indimi zose, kandi muriko buravugwa muri kino gihe imbere y'ugaruka k'umwami wacu. Kandi umwami wacu yaramaze gutegura ikibanza, kandi azugaruka atujane kugira ngo atujane iwe. Bendata bakunda rwashiki bacu, ndabasavye nimwikangure, nimuwe muri bino bintu, nimugira umugabane ku by'Imana ikirakora muri kino gihe, nimwitandukanye, nimuje ku ruhande mwitandukanye, nimukore ku cyanduye na kimwe, nimwemere mwezwe mu ijambo ry'ukuri, mutunganywe maraso y'umwagazi w'intama, maze gutyo mushobore kwitegura, kuko umwami wacu araje, kuza kwiwe kuregereje cyane rwose. Kandi ndazi yuko abo bose bumva muri kino gihe kandi bakizera ubutumwa bazoba bahari ahazogarukira. Nimumbabarire kuko kuvaho nkwiriza imyaka 90 singishobora kuvuga nkuko nahora mvuga mbere, ariko ibi ndabikoze n'umutima wanje wose. Bendata bose bakorera Imana n'abasobanura mu zindi nimi, hamwe n'abakorera mu mashengero nyakarambi, ndabasavye ntimukwiragize inyigisho z'ibinyoma, ariko muvuge gusa ivyo Imana yavuze mu ijambo ryiwe. Muri icyo gihe rero niho bose bazoshobora gusengera mu mwemu no mukuri, kandi abo nibo basenze Imana irondera, nibo Imana ishaka, kandi abasenze nkabo nibo Imana ica yironkera muri kino gihe, muri abo bizera ijambo ryayo kandi bejejwe naryo. Izina ry'umwami wacu rishimwe, haleluya. Mwese nimuhezagigwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu, amen. Ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bwiza bw'urukundo, nimubusubiriremo ndabwumve. Ubutumwa bwiza bw'urukundo bugenewe isi yuzuye imibabaro. Abamarayika babuze banezerewe, abungere babwumvirije batangaye, kandi wewe ukiri mu byaha kiboshwe n'ibyaha, ubu butumwa ni wewe bugenewe. Yesu kuntu ari byiza, Yesu kuntu ari byiza, isukuntu ari byiza, isukuntu ari byiza. Ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bugenewe wewe na jewe, ubutumwa bwiza bw'urukundo. Imana yarungitse umwana wayo, ubutumwa bwiza bw'urukundo. Urupfu na kuzimu byaratsinzwe, igihe yapfa ku musozi Golgota, mu kwitanga wenyine ku bwacu yashize muri twebwe ubuntu. Niwumve nawe ubu butumwa. Esukuna ari byiza, esukuna ari byiza. Esukuna ari byiza. Ubutumwa bwiza bw'urukundo, ubutumwa bugenewe wewe na jewe. Ubutumwa bwiza bw'urukundo butubohora, budukura mu kiyaya cy'urupfu. Ubutumwa bwiza bw'urukundo bwugurura ijuru. Hariyaho akamo k'umunezero karuta ibyaha ku isi inshuro igihumbi. Imana yari yujuje n'umuntu. Nimwumve buno butumwa. Ubutumwa n'ubwawe. Ese ukuntu ari byiza, ese ukuntu ari byiza. Ubutumwa bwiza bw'urukundo, ubutumwa bugenewe wewe na jewe. Ese ukuntu ari byiza, ese ukuntu ari byiza. Ubutumwa bwiza bw'urukundo bugenewe wewe na jewe.